Hii ni Radio Hijwi ya Amerika. Hijwi ya Amerika ligi kwa shikiliza ganyo zia ligi mu kirundi mu kinyarwanda mu Burundi mu 2010 migufi ya shortwave kumetero 19 na kumetero 22 mu Rwanda mu 2010 jana kane ice itatu mushora no kudukurikira kuri Facebook na YouTube kuri radio yacu no ku kibanza cha makuru huwe satu kaburungu radio yacu vewa kaburungu com ndi beneza tuti mwese namwe yakunzi radio Hijwi ya Amerika muri kumwe na Frederic Undikije ikaze mwese mu kiganiro muri sanga
Muri isanga ni ikiganiro cy'izi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afrika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Cyo ndi mu ntara y'Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatu.
Ndi hano Kampala, Uganda.
Ndi mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru.
Muri leta ya Colorado leta z'Ubumwe za Amerika.
Mbanje kuramutsa bakimire mwadutumiriye.
Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze uraritswe buri munsi saa 10.
Ikiganiro muri sanga mu kiganiro cyacu umunsi turafite umutumire w'imboneka rimwe yabakiranganywa mu Burundi no mu makungu kubera uruhara yagize mu mahiganwa mpuzamakungu y'ubwiza mu Bufaransa hamwe no mu bikorwa ntangere byo kugarukira imbabare mu bihugu bitandukanye ahereye mu Burundi hamwe no mu gihugu cya Mali. Uyo mutumire rero sundi ni Princess Esther Kamatari. Mubyo tugiye kuganira ko uyu munsi harimo urugendo yaherukamwo mu Burundi inyuma y'imyaka irenga 13 adahunyuje ikirenge muri icyo gihugu akunda cyane. Turagaruka kandi no ku ruhara yagize mu kugarukira imbabare mu Burundi umwaka w'1993 aho yakoranye n'abagiraneza bo mu bihugu bya Buraya akaronka imfashanyo atwara mu Burundi mu gihe imfashanyo zari zikenye n'igihe indege zitashika mu Burundi kubera ibihano byari byafatiwe Burundi. Icyo gihe yaratwaye indege rero yuzuye imfashanyo aho mu Burundi kandi yashinze ishyirahamwe gitaho imbabare aho yakoranye n'amashyirahamwe UNICEF, PAM na PNUD. Aha twakwibutsa ko mu mwaka w'1999 yaronse agashimwe kagenewe abafasoni b'Abanyafurika bagize uruhara ntangere mu bikorwa byo kugarukira imbabare katanzwe n'ishyirahamwe UNESCO. Hanyuma mu mwaka w'2002 yambikwa umudari wiswe Ordre de Lyon, umudari yambitswe na perezida wa Senegal w'icyo gihe Abdoulaye Wade. Turavuga kandi no ku ruhara rukomeye cyane yagize mu gihugu cya Mali aho yabaye mu gihe kitagito akanashinga ishyirahamwe Fondation Princess Esther Kamatari. Yagize uruhara rukomeye mu mwaka w'2020 mu kutsinda mu kurwanya ikiza cya COVID-19. Imbere y'uko tuja mu mizi y'ikiganiro ariko nashaka ntangure ijambo mu mugenzamakuru w'Ijwi ry'Amerika turi kumwe i Kigali. Nk'uko mubizi rero uyu munsi u Rwanda ku nshuro ya 99 rwibutse Jenoside yakorewe Abatutsi. Ibikorwa byo kwibuka ku rwego rw'igihugu byabereye ku rwibutso rwa Jenoside ruri i Kigali ku Gisozi. Ivyo bikorwa byose zari birongowe na Perezida Paul Kagame ari kumwe n'umutambukanyi wiwe Jeannette Kagame hamwe n'abaserukira ibihugu byabo mu Rwanda. Perezida Kagame n'umutambukanyi wiwe rero bacanye urumuri w'icyizere. Turi kumwe ku murongo wa telefone n'umumenyeshamakuru w'Ijwi rya Amerika Assumpta Kabuye. Dukire ku mayange y'ukuntu byagenze muri aho Assumpta Kabuye.
Urabona neza Frederic?
Yego, turakomeye. Namwe muri aho?
Natwe turaho.
Yego, mu majambo make uyu munsi n'umunsi ukomeye cyane rwose wo kwibuka imyaka 49 irangiye habaye Jenoside yakorewe Abatutsi mu Rwanda, murashaka kutubwira ukuntu ibikorwa byo kwibuka uyu munsi byagenze?
nuko warubi nyuzemo gato ibikorwa byatangiriye kugibutso rwa genocide rihano mu mujyi wa Kigali kugisozi ahashinguye abatutsi bagera ku 250 nuko byatangaje n'abayobora urwibutso iyo 250 byagiye byicirwa hafi n'abatutsi bari batuye mu mujyi wa Kigali ndetse no hirya yawo gato ya munkengero. Iki gikorwa rero cyabanjirijwe no gushyira indabo kuri izo mva byakozwe n'umukuru w'igihugu ndetse n'umufasha we Jeannette Kagame ndetse na perezida nyine Paul Kagame, hanyuma n'abahagarariye ibihugu byabo mu Rwanda nabo bashyiraho indabo ndetse n'imiryango y'abacitse ku icumi inyuranye ikorera mu gihugu bashyira indabo rero kuri urwo rwibutso. Hakurikiraho igikorwa cyo gucana urumuri rw'icyizere, ni urumuri rucanwa ku itariki ya 7 rukazamara iminsi 100, iminsi isobanuye umunsi ku munsi si iminsi genocide yamaze mu gihugu. Iminsi 100 rero urumuri birangira ku itariki ya 3 z'ukwezi kwa 7. Ubwo rero ni iki gikorwa cyabaye uyu munsi ndetse hari n'amagambo yahavugiwe
ubuhamya bw'uwarokotse mu majambo make yasindikabo imasha kutubwira mu ncamake ijambo umukuru w'igihugu yashikirije.
Yego, umukuru w'igihugu yavuze ijambo mu rurimi rw'icyongereza, ntabwo byari binamenyerewe kuko akenshi naho yajyaga ashyiramo icyongereza ariko wasangaga rimwe na rimwe avuga n'ikinyarwanda. Cyane cyane umukuru w'igihugu yongeye gutunga agatoki amahanga, avuga ko amahanga arebera ihemberwa ry'ingengabitekerezo ya jenoside ibibera mu karere, urebye n'icyo yavuze ndetse cyanagarutsweho iby'ingengabitekerezo byanagarutsweho nanone na minisitiri ufite kwibuka mu nshingano ze, avuga ko FDR umutwe urwanya leta y'u Rwanda wahungiye mu gihugu cya Congo ndetse na leta ya Congo bakomeje kubiba ingengabitekerezo ndetse n'urwango, cyane cyane aho bavuze bariya bavuga ikirurimi rw'ikinyarwanda bawo muri Congo ariko baturutse mu Rwanda kubera amateka, aho barimo guhigwa kware bavuga ko ari ingengabitekerezo ya jenoside ikomeje kuba mu karere kandi amahanga akabirebera ntagira icyo abivugaho.
Numva ijambo make imasha kutubwira insiguro y'urumuri rw'icyizere.
Nibyo nari nabatangiriyeho, urumuri rw'icyizere nyine ni ukuvuga ngo nubwo jenoside yabaye mu Rwanda, nubwo habaye akaga, hari icyizere cy'ubuzima bundi buri imbere. Urumuri rusobanura ko abantu bavuye mu mwijima noneho barimo kureba imbere. Niyo mpamvu rero usanga ku itariki ya 7 z'ukwezi kwa 4 bacana urumuri rugaragaza ko n'abarokotse jenoside babayeho mu buzima bukomeye, babo bagize ingorane zikomeye ariko kandi bafite icyizere cyo kimibereho
y'ejo hazaza. Urakoze Yasunta, inkuru zijanye no kwibuka iyo myaka 49 irangiye habaye jenoside yakorewe abatutsi, turazibashikiriza abamenyeshamakuru bacu mu karere batandukanye badufite inkuru tuzakubashikiriza mu makuru yacu ari imbere. Urakoze Yasunta. Tugarutse rero ku kiganiro cy'umunsi n'umutumire adasanzwe Princess Esther Kamatari, muraho murakomeye ngaho.
Je Frederico Likije, ego meturaho kandi turabashimiye kuri ubu tumiri.
Murakoze kuba mwatwitavye, turazi ko mufite akazi kenshi ariko mwaduhaye umwanya, ni ibintu dushima cyane rwose.
N'ukuri na twebwe turabishima ko mwatwitayeho.
Ni byiza cyane rwose, reka rero
ndabashimira.
Yego, reka dutangu duhere kuri aya makuru duhawe na mugenzi wacu ari Kigali Sunta Kaboyi. Indyane z'amoko, ubwicanyi buhagaze ku moko n'ubwicanyi bwihaye inkumbi cyane rwose muri irya ntara muri kajya karere, dutanguye aho mu Rwanda aho abanyarwanda barimo abatutsi benshi bashika umuliyoni bagandaguwe bahorwa ubwoko bwabo mwebwe mu muryango wanyu w'ubwami. Ikibazo cy'amoko n'ikibazo mwagiye murabona mukuze bisa n'ukumengo ku ntwaro yanyu, eka ku ntwaro ya cami. Ubwicanyi n'urwanko ntibyari bikomeye nk'ubu. Ubwo bwicanyi bwabaye mu Rwanda muvuga ko iki, eka n'ubwabaye mu Burundi mu bice bitandukanye, ubwabaye mu Rwanda bwabaye akataraboneka kuko yari nk'uko bavuga jenoside.
Abo imbere yo kwishura ico kibazo mu mbajije, nashaka kunamira abantu bose boba barabuze ababo, si Rwanda gusa ni Burundi barababuze, ibyo byose bivuye kuri kumoko nkabahoza nkibaza rero yuko aho tugeze uwo munsi dukwiye kugenda imbere kuko nuko ku ntwaro y'abami ngira umwana je mwambutsa naramubonye narabaye muri pale nta na rimwe nigeze numva ngo uyu muntu ngo ni muhutu canke ngo ni umututsi canke ngo ni umutwa twebwe twakuze batubwira ngo ni mwubahe uwari we wese ari muto atari muto umuntu warinda kumwubaha nico kintu ca mbere batwigisha nukuri je nakuze ntazi nica umututsi ningene yobasa canke umuhutu ingene asa je nari nzi yuko ari abantu tubana abana twigenye ku ishuri canke abantu bose twabona nta na rimwe nari bwumve mukanwa k'umwami canke umugani wa kamatari canke n'abandi bose bari ngaho bavuge ibintu vyerekeye amoko
twizere kwico
ivyo bintu rero vy'amoko vyaje ba mugandaguye umugani wa kamatari baramugandagura nimce mwibuka rero byaje muri 72 ntare baramugandagura ibyo bintu byose byatanguye buke nuvuga umunsi nukuri ndasabye abantu bose bakiri bato bariko barumvira iki kiganiro ibyo bintu babikure mu mutwe kuko turi abantu kandi noneho mvugira Burundi tanguye kuvuga ngo uwo ni umuhutu canke n'umututsi abarundi barihe
impanuro nziza cyane rwose turizeye ko hazotera gashika igihe abarundi abanyarwanda abanyekongo ikaba abanyafurika abantu bose ku isi yose bazorashira imbere ubumwe no kumvikana no gukorera hamwe kugira ngo haboneke amajambere turizeye ko ivyo bizotera bigashika tugarutse rero ku rugendo rwanyu mu Burundi nashaka mu majambo make utubwire mwaratahutse mu Burundi mwari mumaze imyaka irenga 13 mwaratahutse mu gihugu cya bibarutse ubwo rugendo muherutse mu Burundi mu majambo make mwarutubwira gute
ni ukuvuga yuko imbere yo gufata indege ngo ngende i Burundi igira nari namaze nk'iminsi 2 ntasinzira kuko nari nzi neza yuko nashike i Burundi banyica ikintu nari mfise mu mutwe mugabo kugira ngo ushobore kugenda i Burundi sinzi ikintu bivuga mu Kirundi harabaye declic mushobora kumfasha burya ikirundi si ukuvuga yuko ntashaka kukivuga mugabo maze imyaka 53 hanze n'iki kirundi mvuga ngira nico nanyoye umwana declic mu mutwe wanje
habaye ikintu kibabwira ko hageze kumutahuka
narumvise yuko batwivye nka 20 iwacu ifoto aza nina nizo nka 20 uharuye neza usanga inka yose ifise amaguru 4 ni ukuvuga amaguru 80 yazimanganye ntagire umuntu n'umwe yabibonye naciye nibaza ntoya ni jewe rero ndanga ibihuha ndanga abantu bavuga ngo narumvise ikiniki ngo ni naka kivuze niho rero naca mfata ingingo y'ukuza kwirabira gushika i Burundi niho rero nafashe indege ndashika i Bujumbura ikintu nari mfise ku mutima maze gushika kuri tarmac y'i Bujumbura mvuye mu ndege uwo muzingo nari mfise mu mutima wose waciye uvamo nahuye na babandi babakozi ba shobuje bakora kuri aeroport y'i Bujumbura twari tuzinanye bose baraza barampobera barambwira kaze nukuri umunezero nari mfise n'intangere nshika i Bujumbura hantu se gose barubatse nukuri n'ibintu bitatu gusa namenye miliyo myaka 13 cathedrale la poste na le palais des arts ibindi byose se barubatse hariho ama feux rouges hariho amabarabara yose ni pave nta mucafu ni mwibarabara nukuri je nasanze igihugu gitunganye novuga mu gifaransa bavuga ngo igihugu apeze by'amoko numvise nta bintu nta miduga y'igisoda nabonye ku mabarabara nduze ruguru nta muntu yampagarika nukuri narumiwe n'umunezero n'ingene banyakiriye
ivyo biratandukanya n'igihe mwari mwavuye mu Burundi mu gihumbi mwasiye mu Burundi mu gihumbi 1993
nta kintu nta na gatoyi bisa nukuvuga yuko muri iyo myaka 13 Uburundi bwaraduze gose hanyuma hari haba jeune benshi ukumva yuko abantu bose bafite agahara ko kugira ikintu kugira ngo bashobore kubaho mugabo
duba ku jambo
nuko yuko narumvise narabonye ingene abantu bose batembera atangorane hariho atmosphere sinzi ingene nobisigura mu Kirundi abantu bose bashaka kubaho gukora barondera ntangaje nyambuka yaje
Ibibazo bijanye n'uko rugendo eka n'ibibazo bijanye n'uruhara mwagize mu byerekeye gufasha imbabare turabigaruka ko ariko mwaka kanya nashaka mbanze mpe ijambo umunywanyi wacu Adelin Rwabira muri aho murakomeye muri hehe ga Adelin
ubu nyine turiko turavugana ndi ku butaka bwo mu Burundi mu ntara ya Kayanza kuvuga kuri aho ko igihugu
ni byiza cyane rwose murafite ikibazo murafite icyumviro turi kumwe n'umutumire Princesse Esther Kamatari
yego nenda mukibwa nyakubahwa umutumire
arakumva duga ku ijambo
mukije yego ndaramukije kandi n'abarundi bariko barakumviriza bari mu mahanga n'abari hagati mu gihugu ndaramukije namwe abamenyesha amakuru
nyatwe turabamukije
hanyuma rero ego hanyuma rero nyakubahwa mutumire iyo bavuze imbabare abantu benshi bumva abababajwe intambara ego nibyo mu ntambara haraba imbabare nyinshi ariko rero nyakubahwa mutumire twebwe ngaha mu gihugu cyacu cy'u Burundi hari imbabare nyinshi zitandukanye hariho abashonje nubwo n'ububabare mu Burundi none reka nyakubahwa mutumire mwaba muri kumubwira iki kugira ngo izi mbabare aba bantu bashonje kugira ngo ubahumurize kugira ngo bareke kubabara na cyane cyane ko mufite uburambe mu gutabara imbabare hariyo imbabare yo ku mutima aho imbabare zababaye ku mutima bagenda n'ibikomere byo ku mutima cyane cyane abahohotewe abarenganywa kuko ngaho iwacu hari akarenganyo kenshi iyo rero bibaye byisubiriza psikolojikema nyine kubabara aratotezwa hanyuma biramugirira ingaruka mbi onivodora psikoloji none yega nyakubahwa mutumire ko mufite n'uburambe abo bantu bobo bariko bararenganywa muriko mubafasha iki kugira ngo babandane babarwara hariyo n'abandi ayandi makara akunda kuba cyane ku butaka bwo mu Burundi abantu bahohoterwa ugasanga nk'umugore mu rugo ariko arahohoterwa ibyo birebye cyane rwose ugasanga n'umwana atunzwe mu rugo ariko arahohoterwa ibyo birebye cyane rwose hariyo n'abakorerwa ibya mfura mbi nibyo n'ihohoterwa nabo n'imbabare mu gihugu none nyakubahwa mutumire abo bantu bose mwoba muri ko mugira iki kugira ngo bareke kubandanya bahohoterwa bareke kubandanya bababaye ikibazo cy'iwanje kwari utwo murakoze nyakubahwa mutumire murakoze mwana kuba bimenyesha amakuru
murakoze Adelin Rwabira Princesse Esther Kamatari guhohotera n'ukuboreza igufa n'ukubangamira n'ukumerera nabi abantu mutwe ku ijambo kuri ibyo bibazo abajije
abo nshoboye kwishura uwo mushinga ntahe Adelin namubwira yuko nari maze imyaka myinshi ntagaruka i Burundi ubu niho ntanguye kuza ibintu ntabyo nzi sindabibona neza icyo novuga ni uko psychologiquement umuntu yababaye adafite uwo abibwira ashishikara gutuntura mu mutima rero ndakeka yuko ababijejwe mu gihugu bashobora kumva ibyo bintu umushinga ntahe yahejeje kuvuga mugabo ni jewe nshobora kugira ikintu kuza kubumvira kubaramutsa no kuri nzobigira muri ibi bihe ni bito cyane kugira ngo ushobore kwishura ikibazo gihambaye ngico mugabo ndabishoboye no abo bantu no kuri noza kubaramutsa
yabaje n'ikindi kibazo gihambaye kivuga ko abashonje yumvise ko nigeze kugira uruhara kugufasha imbabare muratwaye indege yuzuye ifashanyo mu Burundi mu gihumbi kimwe n'amajana cumi na mirongo icyenda na gatatu ariko arabaza niba hari ikintu ku ruhande rwanyu n'uruhagarara rwanyu mushaka kugira mugarukire abantu nkawe
njyewe ibyo na izo mfashanyo nagize n'ahari ingwano twari muri mu gihumbi kimwe n'amajana icyenda na mirongo icyenda na gatatu hari mu ngwano ntimwibagire yuko aeroport y'i Bujumbura yari yugaye ukwezi hamwe bagandaguye le president Ndadaye niho rero nibajije nti ntibishoboka yuko nza ndumva amakuru y'igihugu navukiyemo nanje ntashoboye kumufasha niho rero naca mfata kurondera abantu bamfasha mugihe ibyo byose nabigira mu gihe ubu ingwano ntayiriho i Burundi akeka yuko hari abantu babijejwe ngira ngo abantu barabibona yuko abantu bashonje kandi si ni Burundi gusa mu bihugu byinshi hariho inzara kubera covid yabaye kubera izi ngwano ziri ngaha muri ibi birere by'i Buraya nabyo nyine mugabo bantu bose no babwira ngo bashire umutima mu nda ngira ngo ibintu twoshobora ko sinaje nyine hariho abantu babije umukuru w'igihugu hariho abandi babijejwe bashobora kubigira mugabo cyo niyumvira nuko abo bantu nkuko ariko arabivuga hari abantu bakwiye kuvuga kugira abandi babumve nk'abo bafashoni batotegwa ibyo byose biva mu bihe bitameze neza mugabo se yuko iki gihugu mperuka kujamo kudakuramukanya no kuri nasanze hameze neza
reka tuje no kumenya umuntu wanyu bizadi wanjye bya Amerika Raymond Kizimana muraho muri hehe
bo agenda aha ijumbura mu Burundi
ni byiza cyane rwose masi ikibazo masi cy'imbiro turiko tuvuga na n'umutumire Princess Esther Kamatari duga ku ijambo ikibazo cy'imbiro
so mbanza gushima cyane ukuntu n'abanagiriwe iteka ntiko ndavugira radio niwa mutumire w'iteka cyane nkaba nshima cyane kandi umutumire n'iteka idasanzwe kuba mfatiye ku byo yaba yashikirije aho ndi nishime cyane numva ndanezerewe umuntu aba ari hanze y'igihugu akumva amakuru ariko aravuga mu gihugu cy'iwe atari meza ariko agashima kuhashika akabona ibintu ni byiza cyane ubu turi mu isi iteye imbere isi aho ubona ikintu kigiye ko rimwe ku marido sosiyo gikwira isi yose aho nshatse kuvuga yuko hari amakuru amamwe aba ari mabi ku gihugu ugasanga abantu barayatanze kandi atari ukuri ugasanga n'aho hantu yabereye ukayibona ku marido sosiyo ukavuga nti aha hantu ko ndahari ibintu ko ntayibonye rero nagira mbaze ikibazo kivuga giti gute biyumva gute iyo bari mu mahanga bakumva mu gihugu ibintu bibi biri kubera havugirwa babyakira gute barafata umwanya wo gutohoza bakabaza inshuti n'abagenzi bari mu nzego y'ubwo bakavuga ati iyo muriya muzana gute kuko tugize iminsi tuyibona aho usanga abantu benshi cyane bavuga igihugu cyabo nabi kuruta uko bakivuga neza maze igihugu bikamenyekana kuri ibi gusa ariko igihugu tuvuyemo n'ibyiza byinshi cyane bitavugwa ugasanga n'ingendo zogendeye icyo gihugu zitinya kandi twe tuba tuzi ko harimo ibyiza byinshi cyane icyo cyari ikibazo cya mbere ikijyanye no gushima ariko harimo ikibazo ndashima cyane ubwitange bw'iyo akora kandi bushimishije abarundi benshi byonatera n'akarorero mu gusanga umuntu muto muto nawe uri kurafasha ubundi muto muto ari munsi yawe nagira mbazaki rero iyo bariko barafasha baroroherwa cyane bararonka abafata mu mugongo kuko gukora ibikorwa nk'icyo ugasanga uri kubikora mu gihugu cyose birasaba yuko uronka abagufata mu mugongo bikagifatana na cya kindi kibazo cya mbere kigira giti ndahejeje tutagifatana na cyaje wadasambere kibura giti abantu bari hanze barashobora kumenya makuru mazi hamwe waje kubabwira ati nshaka mumfate dushigikira bene wacu kuno kuyoko bagacaje akana imbwe yabaze akira neza twofashije cyari cyo kibazo kae no kubashimira
murakoze 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 Raymond Kezimana la princesse Stella Kamatari mu muhinyo
Ije ari karavuga nibyo ivyo Raymond Raymond urakoze cyane kumbaza ico kibazo kuko twese turi hanze twumva makuru bavuga canke dusoma canke ibintu bitera ubwoba ni nkuko navuze imbere y'iki kiganire yuko je nari mfite ubwoba bwinshi cyane yuko nashiki Burundi nsampa po je ndanki igihuha ndanka abantu bavuga ngo ibintu narabi ngo ninaka ngo nabyumvise gucya ngo ninaka biguze nico gituma niziye kugira ndavyibonere kuko nanze ijwi ryanje rirashobora gushika kure nukuri kandi bakibagire yuko Burundi hari imiliyoni 11 nona izo miliyoni 11 ko zibaho bakiriho bose yaba hari bidashoboka kubaho I Burundi abo bose baba baragiye je nabonye abantu bameze neza abantu ku isoko abantu bafata bus abantu nta muntu n'umwe yantutse nta muntu narumiwe kubona ingene abantu bangunda niho novuga yuko burya gukundwa nabi wanyu n'umuhezagiro rero kugufata mu bugo umugongo burya bafata umugongo ngwimana ifasha uwifashije aho nabitangura nta muntu n'umwe yabyemera kuko oke hanyuma wowe ugashishikara kuko uzi neza objectif uri kurakora mugabo twoja hamwe twese tukavuga tuti Burundi ni igihugu cacu twese turabarundi oja igihugu nici wacu dufatanye mu nda twese igihugu twonye
tubiye utsinzwe mu seko muri kumwe abandanya kumvira irangiye mu nyinshi kujya Amerika isamiranira I Washington DC mu Kirundi mu Kirwanda turi kumwe na Frederic Salpongo umureyo wiburega muraho
muraho neza
yego turaho turakomeye namwe muraho
natwe hano wiburega mu karere ka Rurindo turi mu ntara y'Amajyaruguru y'u Rwanda
ni byiza cyane rwose murafite ikibazo murafite icyumviro
bo ndafite kwanza mbere nange ndafite igitekerezo ndibaza ni gute hari abantu benshi bafite uwo mutima wo gufasha ndetse no kuba bagira ikintu bafasha bagenzi babo ariko ugasanga mu by'ukuri
ndumva telefone ya Frederic isanicitse ariko turafite uwundi munywanyi Idrissa Bakungu turagaruka kumushyira na Frederic telefone yiwe niyaboneka Idrissa murakomeye muri hehega Idrissa
ndi kwa Idrissa Bakungu muri Rani Kigali
ni byiza cyane rwose murafite ikibazo murafite icyumviro
ibyiyumviro birahari ndabanza gushimira uwo muvandimwe yagize umutima mwiza cyane hari abantu benshi bagira umutima mwiza batabasha kubigaragaza cyangwa n'abandi babimenye ariko mbaje kumushimira cyane ari mu ntwari ikintu namubazaga ni kimwe ni ukuvuga ngo kuva yava I Burundi se akagera aho hanze abandi barundi babashe kuganira iyo babasha kuganira nyine umusaruro uvamo ibyo baganiriye ni uwuhe menye ngo niba barayishyize hamwe abarundi nuko twebwe mu Rwanda perezida wacu dushima ahora ajya hanze kuvugana n'abandi banyarwanda babayo tugasanga natwe biratunyuze cyane turashaka kumenya niba I Burundi naho niba bishoboka
egome ikibazo reka muhe ijambo agira icyo avuze n'abana bavyumvise neza muvuga mubaza niba iyo atabutse akava mu Burundi agashika ashitse mu mahanga aganira na bagenzi we b'abarundi bikaba bifise akamaro byo bafise akamaro akamaro bifise n'ikihe ingaruka nziza bigira n'ihe ico ni ivyo nivyo numvise mu ndwi ku ijambo
ingaruka nziza nuko abantu ubaha amakuru y'imvaho apana ibihuha atara ibihuha kuko ari habantu bari hanze badashaka yuko ibintu byo hinduka kuko kayuko koba nk'akazi kabo ushaka kuvuga nuko anditse narabivuze abantu benshi baritavye barabibona yuko atangorane ata iriho kubirushika Burundi yuko uwo mutima nkuko Idrissa bivuze uwo mutima niwe twese dukeneye twese twarababaye nta muntu mu Burundi cyangwa Rwanda tababaye kuko baramutoteje mbere ndi mu bambere batotejwe kuko ntihagire uwibagire yuko umubyeyi wanje nawe nyene bamwishe batanguye kutwicira abacu kare cyane mugabo nta n twagize twese twarashishikaye n'ibikorwa nakoze zirikana yuko twashishikaye gukundi Burundi nje ndakeka rero yuko buri umuntu atanga karorero mubona bagashishikara gukorera kuri ako karorero yatanguye niba ababanzi uwondi nukuri iyo ndabivuze yuko hari amahoro umuntu ashobora kugenda agatembera atangorane baranyemera ntangurira ko n'ibindi bikazushishikara n'abandi bakabibwira abandi bambagije ati none we ko waronse pastor ati none ubone yuko twashobora kwironka nukuri muzozironka nimurayisaba
Icyo kibazo Francesa este kamatari cyo kibazo cha pasiporo hariho abarundi benshi barondira amapasiporo nkuko amakuru atangazwa ba kanibaye habwe cyangwa ntibayabone mu buryo bwihuta ariko mwebwe mukaba mwa yaronse mu buryo bwihuta ikintu umuntu yokora kugira ngo ibintu byihute urondira pasiporo yironke mu buryo bwihuta ni nk'ibihe kubwanye
urishura kuri internet binyaruka cyane urishura ura remplisa formulaire ugasaba passeport yawe ukarondera ukishura ibibazo byose ugatanga amafoto ukayiriha ukayironga passeport araboneka
mushakwa mwebwe mushakwa mwarorohewe kwera igihagararo cyanyu
je ndi Burundi kazi sindi imana mategeko ibya mategeko naranditse bidashoboka yuko baranzi ari abantu batari bake banzi mugabo si kuvuga yuko nshobora kuronka indenganzira y'ubushundi Burundi nukuja aho ngo ubu niho byoroshe kera waragenda gutonda ubu nta muntu atonda uri mu mahanga urakubwira canke ukuzuza formulaire kuri internet hanyuma bakagukonvoka kuri passeport kuri jewe na kantu gatoyi gusa urumva nta niyo nari mfise bara ndafise umunezero ntangere kuvuga yuko mfise passeport y'igihugu cy'iwacu
ni byiza cyane rwose tubibutse inshuti mwese ko muri kumwe abandanya kumviriza iradiyo y'ijwi ry'Amerika umurongo wa Frederic Salpongo ndabona wasubiye kuboneka muri aho Frederic mukomeze
bo murakoze umurongo wari ucikanye naragera ku ntego
musubiremo n'ikibazo cya mbere icyumviro cya mbere mwashikirije ndumva itelefone ya Frederic ifite ikibazo nibaza ko tutahava tuyigaruka ku mukanya kari imbere tugarutse rero ko Princess Esther Kamatari ku ruhara mwagize mu gufasha eka imbabare mu kugaruka imbabare ubwo ruhara ntimwarugize mu Burundi gusa mwashinze n'ishyirahamwe mu gihugu cya Mali aho mwabaye mu kanya gatoyi mutubwire ibikorwa mwaranguriye mu cyo gihugu n'ukuntu mwagitoye
Iyi nahamaze imyaka itatu ni Mali ni igihugu gitandukanye cyane n'i Burundi ni igihugu atabiki biriyo ni desert jewe rero ikintu cereke plastique muri bukaneza twadusashe twa plastique twa tuguruka tukaja mu biti tugatuma hariya rero inka zirya plastique intama zikarya plastique abantu bakarya plastique n'ikintu kibi cyane plastique n'ikintu kibi cyane ku buzima bw'umuntu izo plastique zitera cancer abadamu n'abashinga ntahe hanyuma rero twe twibaza ati none icyo kintu kugira ngo twogerageza guha akarorero abakiri bato kugira ngo bashishikare muri icyo gikorwa kubihindura izo plastique tuzihindura tuzigira amapave hanyuma tugakorana n'abafasoni badafise batagira aho bifata babandi bicaye ku ibarabara bariko barasega ndababwira nti nimuze nimugende mu nzu de plastique ndabariha nukuri twarakoze akazi keza baradushimiye twari dufite financement ya MINUSMA baradushimiye kara karorero rero kwerekana yuko ibintu bishoboka ikintu cyitumye urakironderera inyishu hanyuma tukibaze yuko n'abajeune ubu nyine bashobora kwiyumvira yuko buri utarindira yuko ibintu bikugwa mu ntoki urashobora nawe gukoresha ubwenge bwawe kugira ngo utume aho uba n'abo mubana n'icyo gihugu cawe ugiteze imbere.
Ijwi rya Amerika turi kumwe n'uwundi munywanyi radio Ijwi rya Amerika Jean Marie Butoyi muraho murakomeye.
Ego turakomeye.
Muri hega Jean Marie Butoyi.
Jewe ndi aha i Tanzania mu ikambi y'impunzi y'abarundi kambi ya Nduta.
Ni byiza cyane rwose murafite ikibazo murafite cyimbiro turi kumwe n'umutumire Princesse Esther Kamatari duga ku ijambo.
Ni ukuvuga murakoze cyane ubwa mbere bwo kumpa umurongo ni ukuvuga yuko ni cyiyumviro cyangwa ni gutera intege uwo no kwita umugira neza ni ukuvuga yuko abandanye akora ibikorwa byo gufasha bitandukanye na shashara muri kino gihe hari ibiza byinshi bituruka ku kwihindagurika ry'ibihe ni ukuvuga sinashoboye gukurikirana intango bivanye n'aha turi ni ukuvuga yuko iradiyo y'Ijwi rya Amerika kumbure tutayitora cyane ariko ni ukuvuga yuko n'ugushimira uwo mutumire ku bikorwa byiza yagiye arakora haba mu Burundi haba mu makungu eka ndetse ndamutera intege ngo abandanye akora ibikorwa by'ubutabazi cyangwa by'ubufasha nk'uko yamye abikora.
Murakoze mushinkahe Jean Marie Butoyi mu ikambi ya Nduta imbere yanyu tuzayigumana turakina cyane rwose kuvugisha abarundi bari mu ayo makambi muri Tanzania tuzogutera kamo mu minsi iri imbere tugarutse kuri ibyo bikorwa umushinkahe Jean Marie Butoyi yashimye Princesse Esther Kamatari hariho n'ibindi bikorwa mwakoze mu ishyirahamwe ryanyu Fondation Princess Esther Kamatari eka yakoze raro hambaye cyane rwose mu kuwanya ikiza cha COVID-19 mu tubwire icyo gikorwa mu jambo make.
To bwa mbere nashaka gushimira cyane Jean Marie Butoyi nkuko nani ndabivuga kare burya gushimwa n'abiwanyu n'umuhezagiro ni cyane kuri uwo muhezagiro Jean Marie ampaye kandi ndabishishikara Imana niyo ampa ubuzima. Aho nari muri Mali le Covid iratangura muri ibyo bihe kugira ngo ushobore kugura masque muri farmasi byagugwa amahera menshi cyane 5,000 francs CFA sinzi nyine no shira mu Marundi mbwa yari menshi cyane kuko batubwira yuko urinda guhindura masque ku munsi kwibaza ati none aba bantu nje yuko ndababona ayo mahera yukuja kugura masque ucuta bazoyakura he niho naciye niyumvira yuko le Mali coton bakora muri Mali mise lor inzahawi yera yo muri Mali cyambuga nti no ntibishoboka inge rero tugira ama masque muri izo muri iyo tissu muri cyo gitambara di Mali ndabigira muri izo bihe le ministre de la santé ala invalida iyo masque twakoze hanyuma dutangura kugikora tukaziha abantu turabaha abapompier turaha abainfirmier izo masque za mbere twaziha abantu bari hafi y'abandi nk'abainfirmier canke abantu bafunzwe ibintu beneza niho rero abandi baciye babona yuko bishoboka twatanze akarorero n'abandi bantu rero urazi ko muri Mali no muri Mali gusa hari abatayero benshi n'ingi Bujumbura hari abatayero benshi cyane ico kiyumvira kugira ngo gitume abandi babyumvira babishikeko abantu benshi batanguye kugikora
ni ziba cyane rwose reka duhe ijambo ubundi bunywanyo yazo ijwi rya Amerika tuyishimire Eric
Mwaho. Ego, mwakoze kumi chambo. Wanda?
Mwihega, Erika.
Ego, nje chino na muwaza. Nabo nye mwihugu wa Korea mo, harimo Burundi na Mali. Ese mwudwanda huku atara hajira natwe tuwa nchenewe. Koya Korea natwe. Akatuba hafi n'urubyiruko nazo turamukeneye barite na mubaza
yego murakoze Eric reka tumujambo
yego we nukuri murakoze ko muba mumpereye mugana radi Rwanda nje nakurikira ibintu by'inzuki ariho inzuki nyinshi i Rwanda mura proteja environnement naraj kandi nzo ngira ngo imana ibishatse
ndago ndi kumwe ba neza
aha
nuri kurumva neza
ntabwo ndi kumwumviriza neza
yego me avuze ko mu Rwanda yahaje hariho na projet yakoze ko byerekeye inzuki akaba avuze ko mu Rwanda kandi hariho ibikorwa bihambaye cyane byo guprotija byo gukingira idukikije yarahaje kandi akandi karyo gashobotse avuga ko azogaruka
nimwe mwoduha akarorero patri kibazo network
ni kibazo cha network nkuko mubivuze amajwi ashobora kuba atari kwarengana aho muri ariko reka tugaruke
yego
reka tugaruke kuri reka
tugatumva neza
twese bakumva neza nibaza ko ari kibazo kiri ngaho
ni nabo ndi kumva neza n'icyo kibazo
reka turasubira kuguhamagara tawe ko twonka umurongo mwiza ariko ngaho iwacu turakumva neza cyane gose tugaruke twese turakumva
murimo kunyumva ariko ndi nabo ndi kumva
ntacu rero reka turasubira kuguhamagara
yego murakoze
Professor Esther Kamatari tugarutse kuri mwebwe nashaka ntiturangize ikiganiro tutavuze cyane cyane kuvyerekeye ibikorwa bindi mwaranguye mwarabaye umunyafrika kazi wa mbere top model aka atowe kuba umufaransa kazi wa mbere mwiza nkuko nabivuga mutubwire ukuntu byagenze kugira mushike kuri urwo rugero mu myaka iheze byagenze gute
mu buzima novuga yuko umuntu wese arafise timing iwe nashitse bon au bon endroit chakuri kubisigura mu kirundi ni kuri byonani
mu gihe cyiza mu gihe cyahuriranye n'ibyo zabigezweko
nashitse mu Bufaransa muri 70 igihumbi n'amajana icyenda na mirongo irindwi haheze imyaka mirongo itanu n'itatu marero ugasanga yuko muri imyaka 50 heze ntabirabure baboneka agizimana yuko nari umwana w'umwami nkaba nifata neza nkaba bakanyitegereza mugo ahantu hose nahora nagenda navuga nti jewe je ndi princesse Esther Kamatari bakasha bagenda mu bitabo kuraba yuko ubwo Burundi bubaho bagasanga igihugu hanyuma bikabanezereza niho rero natangura gukora rimode mugabo la base y'ibyo byose ibintu bya mbere n'indero nkuko tubivuga hamwe ababyeyi bakubwira ati nifate neza ntugende bakwega amaguru nkuko umubiri wawe ukuremereye cyangwa wewe uremereye bakatwigisha kwifata mu kirundi bavuga ngo kwifata hanyuma rero niho rero natangura ngasanga nabaye umwirabure kazi wa mbere top model hose America évidemment non kuko ari habirabure mugabo en France no mu bindi bihugu ikindi nacho no shika ko nuko ngira ngo mashugwe menshi novuga yuko ndi no bandi la meilleure au moins ambassadrice la meilleure ambassadrice u Burundi kuko muri iyo myaka 53 nta nari mu uvuga ngo Esther Kamatari utabuze Burundi kuri jewe ni kintu gihambaye cyane kuko ubwo Burundi nabo buvuze kuva kera nabo bubiye kuva kera no umuntu ndashashishika imana hanyuma mu bihugu byose narigeze kugenda barantumiye en Australie nshitse muri Australie nsanga hariho amafoto manini cyane yanditse ko ngo welcome to the Princess Kamatari from Burundi Australie ngira muri ibyo bihe muri 1979 ndakeka yuko atabantu benshi bari bazi ku Burundi buba
ni byiza cyane rwose kandi kuri urwo rwego mwaramenyekanye no kubera umufaransa akomeye cyane rwose azwi Paco Rabanne amutubwire bimwe muri ibyo bintu ukuntu byagenze kugira ngo uyo muntu yarahambaye cyane rwose yakomeye mumenyane eka amenye aho muri eka munakorana
Rabanne yari umuntu mwiza cyane ntangere Paco Rabanne niwe yatanguye abirabure abandi bose batabishaka aravuga ati imbundu nije ndagishona aha ni wanje nkoresha uwo nshaka gusa Paco Rabanne yari umuntu yaluwa ahantu kugira ngo abaririmbyi canke abatambyi bashobore kuza kugira repetition kugira bamenyekane hari abantu benshi umunsi baririmba birabura yuko yabahaye uburyo kugira ngo babishobore Paco Rabanne hamwe habaye ingwano mu Burundi muri 93 mu 93 kungirira kumfasha la porte clé iyo porte clé iriko kuva kuri 6 kubera kuko abana ngira mwarashoboye kuyibona muri kuri internet ni Burundi batangura kuja ku ishuri 6 nya shoboye kuja kuyigurisha kugira ndonke uburyo bwo kugura ibikoresho by'ishuri icyo ni cyambere ikindi nacyo ni uko yemeye kuba guhagara tarin
guhagarara gufasha kugufasha kukwitaho
aho twagira defile ya mbere humanitaire ya haute couture burya haute couture ni impuzu zisanzwe twambara sico kimwe yari umuntu ane ndana mugabe imbere y'ugukundana bahananje naramwubaha cyane ni umuntu yadukunze yakunda abirabure cyane n'ejo bundi aho yari yitabye imana yarakuze mugabo novuga yuko muri izo bihe yakoresha birabure hariho ibinyamakuru byari byanse gusubira kumuvuga baramuhanye ibinyamakuru byaramuhanye imyaka 10 ngo nuko akoresha birabure
ndumva
ngwano si umunsi kandi si ndo
ndumva pako abane yarumuntu w'intungane imbere yuko tuja ku bindi bibazo byerekeye umwuga wo ku eka guhanyanisha abarundi n'abarundi kazi abarundi kazi kandi n'abanyarwanda kazi beza turabigaruka ko ariko nashaka mbaze impijambo Laurent eki Laurento miriwe
miriwe
neza muri hega Laurent
mu Burundi mu ntara ya Bururi
ni byiza cyane rwose nafite ikibazo mafite icyumviro
ndetse nitatwara tambere kubera Burundi abimo nabi ko bitumba FM y'u Rwanda cyangwa cyakomanda kubaza umutumire uko yitwa ko yitwa izina n'ibyo mwatubwiye hato ko bange ngabwo ubunyene nshakubona ngo yitwa gute hanyuma izo bintu akora bimeze gute n'izo nshaka kuba batari
umutumire ni princesse mugana kazi Esther Kamatari
ego
hariki ofise
cyakora bakugira ngo agere ku ndogo zimwe yamukwenje gute yasanguye gute n'ibyo bibazo byanze bakubwira
ivyo ni bibazo wasana ni bamaze kwishura ariko reka tumuhakanye gato cyane ngo se agire icyabivuze ko
murakoze loho ushaka kumenya ingene nabitanguye
yego
tanguye na urumva na nimba impunzi mugabo na navuye mu Burundi ni nkuko no bandi nimutse nsabi impapuro z'ubuhunzi sinigeze nari umuntu nkajya wimuka uva ahantu hamwe uza mu handi aho hanze rero nimukiye mu Bufaransa nasanze bakunda abantu barebare bato bato bakambwire yuko nushobora kuba ukwerekana impuzu ndabyiga ndabimenya hanyuma kubera nkuko nabivuze kare kubera imbero kubera ukwifata n'ukubaha kishikara kuduga gushikaho ku isi yose bamenye se nabishoboye kubera nari nshishe baze ningene narezwe mu cubahiro nubaha abandi bose ari muto ari atari muto unatishima
inyishu itomoye reka duhijambo nabona kanya kariko karihuta reka duhijambo Juvenal Nibaruta muraho murakomeye
rero turatumeze neza
muri heka Juvenal
sas
muri hehe
murambya
ni byiza cyane ngo se murafite ikibazo murafite icyumviro tuga ku ijambo
ego urashaka kubaza uwo muntu mu mirimo ashaka gukora ubunye ingene umeze kwa kibandanya muramenye n'intara avukamwo iyo byari hije
arakumva reka guhinyishu
final mwaramufite final
naho
neza n'ukora ndacabishishikara ubuya hamwe bavuga yuko urinda kubura mutoyi sivyo bihe vyarahindutse basanga abantu bakuze nka jewe nabo nyene bashobora kugura bashobora kwambara bashobora kugushaza donc barakeneye abantu erekana hanyuma je navuka ifota
kirana
umugano kamatari
ego
era imbere yuko fota ija muri province y'Imwaro twari muri province ya Murambi
twari mu province ni ego
muva hamwe
ego
ni ziza cyane gore
ese yuko ubira za je ndabiru ko buzatandukanye
ni byiza gose rafite hari kimwe kibazo mufite ga Juvenal
ndamubaza nako ndi umvira nk'intara yaravukiye mu bwa mbere yababayemo n'umugambi yo kwifuza kuharangurira nk'ubu ageze muri imyaka arimo
ngezevenaje navukiye ifota n'izi kiganda hasigaye rero kuza kuhamo kubaramutsa nkamotegwa n'ikiganda ni murambye
yego ariko ndabaza ntagapfuje mushobora kuza mukahakorera
agapoje mu hakorera ngo kwateza imbere mukani gatoya cyane rwose inyishu mu munota mwe
kamugabo ubu muri iyo myaka murabona Juvenal ko narima imyaka myinshi cyane ntaza kandi ibintu byinshi byarahindutse no ninagaruka nk'uko nabivuze n'ukugaruka hanyuma umuntu agatembera hose akaraba kuko ikintu nasanze nuko atama plastic ariho i Burundi kandi ashima cyane yuko abakuru b'igihugu babibujije nukuri ntambuko nini rwose ko ibintu byabibujije hanyuma rero hasigaye yuko umuntu agaruka agasubira akicara hanyuma akaganira umuntu akabona yaje burya umuntu ushobora kuvuga ngo nzokora iki utanabajije n'abantu bahaba
ukanahishikira reka rero mu gusozera duhe ijambo umunywanyi w'ijwi rya Amerika wanyuma Eric muraho ni byiza cyane rwose muri hehe muri hehe
Zambia
duga ku ijambo mu kane gato cyane rwose ufite umunota umwe ikibazo cy'imbyiro
na maze kandi cyangwa watumiriye hanyuma ndamubaza ese abuze iki kugira ngo agutse mu Burundi atenye umutekano muke bimeze gutyo kugira ngo natwe azoze i Burundi ese aheze gihe kingana gute atari i Burundi
murakoze Eric n'ibibazo yari yishyuye ariko mu kanya gato cyane rwose Frances Esther Kamatari mu muhinshu umunota umwe
Eric mwaramutse neza Eric nari maze imyaka 13 ntataha i Burundi nkuko nabivuze kare nibaza yuko ninataha i Burundi nshaka kuvuga ubwo nyene nasanze igihugu n'abantu b'intore bakundana nta ngorane naronse nukuri namwe nda muraza ngira ngo muze twohurira bwajewe rero ndafise nukuza mfata ndi kuri Lac Tanganyika kuza mu bwato gushika Zambia
ni byiza cyane rwose mu gusozera Frances Esther Kamatari nashaka mugire icyo mu hano ye cyanke ika impanuro cyanke ubundi bwiye muha musangira n'abarundi kazi hamwe n'abanyarwanda kazi bakomeye cyane rwose mu mwugabo w'ize za kuhayanira ubwiza hariho benshi bamaze gutorwa ku bwiti cy'igihugu akajambo mwabwira na kazi umuntu umwe
sabere no vuga yuko nta mufasoni numwe ya telefone ngo tuganire
icyo ni kibazo gihambaye cyane ngo sitwa matwashikirije
hanyuma icakabiri no kuvuga yuko burya ku muri iyo umwuga ukwerekana impuzu kina n'umwuga uhambaye cyane ukeneye discipline niniya nuko nta mwanya muremure mfise mugabo ndaramaze nk'imyaka 10 abajeune bo muri mu makartie ngaha mu Bufaransa kubigisha prestance kwifata tubiga hanyuma ikindi novuga nibibaze yuko bazoba abastar
ni igikorwa kigenda buhoro buhoro ego
Afrika ni ifise avenir ene ngo mu myaka 50 kuva uwo munsi ngo umuntu umwe kuri batatu une personne kuri batatu azoba yirabura
ni byiza cyane rwose aha kandi niho turangirije ikiganiro cyacu n'umutumire akomeye cyane rwose Princess Esther Kamatari ndabashimiye cyane gose ku kanyamatoye ndazi kumufatiye na byinshi tukadushimiye na engineer yadufashe mu ngabwizi umwe turashimiye na Nadia taha yadufashe kwegeranya ikiganiro turabashimiye inshuti mwese mwa tutekamo mu gashikiza ibibazo turabashimiye mu bandanye mwumviriza ibindi biganiro by'iradio Ijwi rya Amerika mugire amahoro n'umugoroba uza mwese.